cenge nahe Charles Nditije mwaratumiwe mu biganiro bihuza barundi iyarusha muri Tanzania bikobira muri aka kanya
oya ntitwatumiwe twaherutse bavuga yuko bazodutumira mugabe ati badutumira ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko batse rw'umugabo adasigana iprona tashano siwomana ngaye mbenda Evariste abantu abo twatumye nta jambo twabatekereye bagiye gwatwe ka iprona rero ndongoye yitaje ibiganiro ntabyirimo
ego none yaba mwaratumiwe mushinga nahe Charles Nditije mwari kwitaba ibi biganiro bikobera ba muri imisi
ndivari kuvyitaba kuko nta cizere dufite yuko ari kizovamwo kubera yuko ugambere hoho leta ntivyemera kivuga yuko bagiye kubandanya ibiganiro biri hagati ngaha mu gihugu wiri nyamitwa avugira leta avuga yuko atabiganiro bizobaho ubwo kw'abantu botaha bagatekereza bakitura bwatondera kinacho nuko ryahwaniro ry'imigambwe yamujikingo cha gatatu cankuru ziza senarede itatumwe kandi ariyo bahanganye na leta ariyo birirwa baratoteza abanywanyi bayo kandi n'amashyamwe yigenga bimwe bise alto 3e manda amashyamwe yigenga yamujikingo cha gatatu cha onyanze amasenere ashandi bwirizwa shingiro nabo nyene ntibatumwe kinacho nuko mu Burundi baguma batema batongora barica mu mugamba ku musaga hose ntajuru ryijana atabantu bagandaguwe n'ubutegetsi bankuru nziza murumva yuko ataki na kimwe cyotwa kwizeza yuko ariko izovamo
umushinga nahe Nditije ariko nk'uko bivuze umugwi Sinarede ntiwatumiwe mu biganiro bamwe bavuga yuko impamvu muto kwemera kuja muri ibiganiro nuko Sinarede itatumiwe ariko nk'umudasigana urongo yabadasigana bamwe barabaza bati none inyungu zanyu ziri mu muhari Senarede canke ziri mu mugambwe muyoboye iprona ivyo bari byo yuko mutokwemera kuja mu biganiro kubera Senarede itatumye
erega intumbero ya Petro Nkurunziza abantu bumenya icambere yatangwe kugira no kunyenyanga gucacagura mu imice imigambwe yakayirunywenwe imigambwe kayihereza abantu bamushigikira byarabaye muri FNL byarabaye muri Iprona birabaherwa ku munyakuri amatwa dusumira byaratswe muri Frodebu aravuga mbere ko bigire be no muri MST ku buryo rero bagira ati twebwe tubiye tra imigambwe ikomakomeye tuyigabanije ingufu twayihereza batuyoboka bose baca bajya inyuma ya nkuru zavuga ati hera batwebwe bose baratwumvira imbwa wese nyuma yacu acagira cyewe jewe ndatwara gushika yeza azogaruke urumva rero ingufu z'imigambwe inyungu z'umugambo tutashize hamwe ingufu twebwe twemeje kiringo cha gatatu umwaka agenda kwa twikiwe nkuru zazora kuramo kamwe kurya umuganda w'inkwi ubwira kuramo agakwikamwe kamwe uroroha kuvuna mbwabo abantu bwiye hamwe twashize ingufu hamwe ndi tuzoshobora kumukura ku butegetsi kugira ngo amahoro aboneke ubwicaye bahagarare mu Burundi nicyo gituma twebwe twavuze tugadisha ingufu hamwe ntashobora kutwangira yuko twere tujamo mbi Senarede kandi tugi hamwe mugambwe inyungu zawo ntiziboneka ntizizoboneka na gatonya zonyene abarundi bariko bapfa bicwa buhongo mugatugi hamwe tuno bigambwe myinshi zo twagishira hamwe ntangeka yuko zoheza tukamunesha
none abagiye arusha bo mu mugambwe wanyu wabagiye barusha ngai impenda Evariste na Siwomana Tasiye bo mutegekanya kuzokorana mute bagarutse canke muzobandanye mukorana muzobakura mu mugambwe bizogenda gute
badasigana bazoheza baruce babone uburi mukuri no gutari mukuri kuko ico nabwira yuko twagize inama ya coordination twumvikana neza yuko atanyungu nimwe dufise tugiye twebwe twenyene bari kumwe n'abandi kwatacu tuzomara tacu tuzokuramwe haba ku mugambwe ku badasigara canke haba ku gihugu hanyuma bari nka babiri gusa mugabo dushika abantu bane barenga cumi bavuga yuko twogenda mugabo barabura ibyiyumviro byo dutsinda ku buryo rero twavuga tuti ibyo bintu twabyumvikanye kurumva rero umuntu agiye aba yahemutse aba yahemukiye umugambwe abadasigana rero bazoheza barabe icyo kogwa mugabo icyo nibaza cyo nuko nabonye cyantangaje nuko nabonye bavuga yuko ingayi mpenda yagiye anserukira ndawuserukira umuntu atamutuma
murakoze cyane gose mushinga nahe Charles Nditije kanyamuduhaye
murakoze nawe.